mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siya 18 muri kumwe na Judiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abantu 14 ni bamaze kumenyekana ko baguye mu gitero cakozwe na Al Shabab Nairobi kuri no wa kabiri ku muhinga.
Tumepoteza watoto, Wakenya wengine walipoteza, tuko pamoja tunaudiwa na hawa watu. The terrorist does not have, hana dini, hana rangi.
Uyu rero numwe mu batama akomoka muri Somalia yavuze inshuti zibiri ziwe muri ico gitero ca Kenya. Aha yari kwavuga yuko iterabwoba atadinirigira ahamagarira abantu bose kuri tuza aho baherereye. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato muri hafi ya maradio yanyu. Ako mbazi ndabwire muri make kwishami gishiramwe mpuzamakungu ONU gitaha impunzi HCR ritangaza ko hakenewe miliyoni 296 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo bagaruke ku mpunzi z'Abarundi ziharurwa mu 345 ziba mu buzima butoroshe mu bihugu bibanye arivyo Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Rwanda na Uganda. HCR itangaza ko 2000 z'Abarundi bishwe n'inzara kuko ibifungurwa bahabwa byagabanijwe ku bw'ubukene bw'amafaranga. Ivuga kandi ko babangamiwe n'indwara ku bw'ubukene bw'imiti itaboneka ku rugero rushimishije. Amashure yararengewe n'abana ku buryo inyigisho zitangwa ataka novera, kandi HCR ikavuga ko hakenewe n'uburaro bwiza. HCR ifigura ko itabona ico tuma ihamagarira impunzi z'Abarundi gutahuka, kandi ko atanumwe mu mpunzi yorungikwa mu gihugu ciwe atavyumvamo. Inama nshingamateka y'Ubwongereza ejo kwa kabiri yarahakanye ku majwi menshi umugambi w'umushikiranganji wa mbere Theresa May wo gukura Ubwongereza mu ryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Ivyo vyatumye haba amakenga y'ingene ico gihugu kizova mu muryango w'ibihugu 28 kw'isango ryari tegekanijwe ariryo rya 29 z'ukwezi kwa gatatu. Umukuru w'umugambi utavuga rumwe na leta yavuze ko iryo tora ari itsindwa ry'umugambi wa May w'abakonservative, kandi agasaba ko kuri no wa gatatu inama nshingamateka ikorana igatora kumukura ko icize. Intumwa z'Ubwongereza n'umwe bwa Buraya zemeranije mu kwezi kwa 11 ingene iva ry'Ubwongereza muri uwo muryango izogenda inyuma y'ibiganiro bitari byoroshe. Mu gihe inama nshingamateka ibitesheje agaciro ntawuzi ibigiye gukurikira, Theresa May ase gushika kwa mbere uza kugira ngo abe yatanze ikindi ciyumviro. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41, ku mugoroba wa turi kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze. Abantu 14 ni bamaze kumenyekana ko baguye mu gitero cakozwe n'umugwi wa Al Shabab Nairobi kuri no wa kabiri ku mugoroba. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yabishikirije mu ijambo ry'ihumure yatanze kuri no wa gatatu mu gatondo. Yanemeje ko abakoze ico gitero bose bahasize ubuzima. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eloge Uwikaneza.
Mwijambo jiwe, Prezida Uhuru Kenyatta yavuze ko Kenya yarashe umwami n'umugwi w'abagizi ba nabi bizigiye gutera ubwoba abanyakenya biciye mu bwicanyi. Umukuru w'igihugu cya Kenya yamenyesheje kuko inzego z'umutekano zabyifashemo byeretse abansi b'igihugu ciwe n'amakungu ko Kenya yiteguriye kugwanya no gutuza ibikorwa byose by'itera bwoba bije biyigana niko gushikiriza bahasize ubuzima.
I can now confirm that as of about 1 hour ago the security operation
ubu ndashobora kwemeza ko haheze isaha imwe ibikorwa by'inzego z'umutekano ku nyubako ya Dusite birangiye kandi ko intagondwa zose zishwe. Muri kano kanya turafise ibyemezo ku buzima bw'inzirakarengane 14 bwatakariye mu minwe yabo bicanyi b'intagondwa hakaba n'abakomeretse. Turagandaye nk'igihugu kandi umutima wanje n'umunyakenya wese wiyumvira kuri abo bagabo n'abakenyezi bazize ubugizi bwa nabi bw'ubupfu. Abakomeretse tubifurije gukira kandi nk'igihugu dukomeza kubasengera. Ariko si ugusenga byonyine biriko birakorwa. Ngire ndababwira iki kintu, tuzorondera tudahumeka umuntu wese yagize uruhara mu gutera inkunga, gutegura no gushyira mu ngiro iki gikorwa bunyamaswa. Tuzobakurikirana tutaruha aho bazoba bari hose gushika bishyuye ibyo bakoze. Ku butaka bwa Kenya bwose n'ibihugu bibanyi, hari inzego z'umutekano ziteguriye gushakisha, kurandura no gutsinda ibikorwa byose by'itera bwoba cyangwa imigwi. Dutegerezwa kwima indaro abo bantu muri twebwe. Ukugwanya izo ntagondwa ni nabyo umutama w'umunyesomalia yabuze inshuti zibiri muri ico gitera saba ahamagarira abantu kumenya ko ubugizi bwa nabi butagira idini.
Tumepoteza watoto wa Kenya wengine walipoteza, tuko pamoja tunauliwa na hawa watu. A terrorist does not have hana dini hana rangi.
Twabuze abana, abandi banyakenya babuze, twicirwa hamwe n'aba bantu. Intagondwa ntigira idini canke irangi n'ubwoko. Twebwe turi inzira karengane, ariko kandi hari abadufata nk'izo ntagondwa. Hari umuntu ambonye jewe nambaye impuzu z'abayisilamu aca yibaza ko ndi intagondwa. Ndi inzira karengane y'iterabwoba. Abanyakenya bamenye ko nanje mbabajwe n'abana banje nabuze, kandi sindi intagondwa. Ntibatoranya mu kwica, nta n'umwe bakeneye, twese baratwanka. Idini rya Islamu ntigigisha iterabwoba. Nta murongo n'umwe muri Korowani umubwira kwica uwundi muntu, nta wuhari. Dufashanye kugira dufate aba bantu batuzanira ubugizi bwa nabi uko umwaka utashe. Perezida Kenyatta nawe yagarutse ku camunejereje no muri aya makuba. Abanyagihugu, mu myaka mike ishize mwashize imitahe mu itunganywa ry'umutekano mu nyubako. Ibi byaragaragaye ejo, ariko kandi twahigiye ko tutoryama mu mukondora zosi. Mu minsi iri imbere dutegerezwa kubandanya igikorwa kidahera cyo gukomeza ibyo twubatse. Uburyo bwose buhari bw'inzego z'umutekano tuzobukoresha kugira ngo intambwe yose ikenewe ijeho gushika ihanga ryacu ricitse bwishwa ku migwi y'iterabwoba n'abo bakorana. Umuhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mijiwe n'abasanga harabaye iterambere mu byerekeye kwikingira iterabwoba. Uravye ko abantu 14 aribo bapfuye ku majyana 7 bari bahari. Twavuga ko umugenzo wacu nk'abanyakenya wahindutse bikomeye, kandi ndabakeje abakozi n'ababa harya hantu hamwe n'abagwiza tunga bahisemo guha imyitozo abakozi babo. Gushika ubu inzego z'umutekano ntizirabwitigiriye iki ntagondwa zishwe, ariko mbijiwa yemeza ko yavuganye nazo zikamubwira ko bari 4. Babiri bariyahuye biturikirije kw'ibibombe mu gihe abandi babiri barashwe n'inzego z'umutekano. Mu baguye muri ico gitero harimo umunyamerika umwe hamwe n'umwongereza. Leta ya Amerika na ONU n'ibindi bihugu bitandukanye vyateye ivyatsi ico gitero. Igitero co ku nyubako ya Dusite y'abagwiza tunga baturuka mu gihugu ca Thailand cyakozwe ku itariki imwe yabereyeko ikindi gitero ahitwa LAD mu buraruko bwa Somalia ku nteko za Kenya ziri muri Amisom mu mwaka w'2016. ONU yavuze ko ico gihe abasirikare bagera ku 150 ba Kenya bahasize ubuzima. Roger Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje Urikaneza arakenuye. Tukiri ku makuru avugwa mu karere, inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yasubiye gutumwa ko. Turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ariko aradutegura ino nkuru. Amahoro Claver ngaho mu Rwanda.
Amahoro neza byane ninahaze.
Iyo nama yatumwe ko nande hama izo baryari?
Iyo nama yatumwe ko n'umukuru w'igihugu cy'Uganda Yoweri Kaguta Museveni akabari nawe aramutwa uwo mujyango kuva mu mwaka wa 2018 gushika uno mwaka kasowe uwundi ibyo bitari kimeze ukwezi kwa kabiri kuza uno mwaka yarusha muri Tanzania ndizo kwigwa harimo ikibazo cy'u Burundi umuhuza mu Kapa ame na Museveni bazotanga raporo ingene ibiganiro byagenze hadotatogwa kandi n'abandi bahuza kuko umuhuza mu Kapa yavuze ko arangije akazi kiza
ni nama isubiye gutumwa ko imaze gusiba kabiri kose wo twibutse cari catumye isiba ibyo kuvuga yuko wizera canka abandi bizera kwizo batube turabiretse kuko umwanya ukihari
ego cyane bwa mbere yari yatumwe ko itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe hari ku mwaka weze icyo gihe abakuru b'ibihugu n'intumwa z'ibihugu bitanu bari bisabye ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyitabye kandi nta n'umwe yarungitse yasubiye ko ataviteguriye neza byatumye inama isiba ishyirwa ku itariki 27 z'ukwezi kw'icumi na kabiri ku mwaka weze ariko naho nyine irasiba kuko abakuru b'ibihugu batari bwahuze ku itariki iborohereza bose
naho nari mvuze ngo tube turarindiriye kuvuga ko bizoba canke izogira ikora tubwiye ku Burundi buri mu byari byatumye isiba ubuhoho ngo babuze kwitaba iyo nama hari ico buravuga
Jane mu kiganiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yatanze itariki 28 ukwezi kw'icumi na kabiri guhezi akagira Abarundi n'abamenyesha makuru yaravyemeje yagize ati u Burundi bu buriteguye kwitaba iyo nama byarayo bisinangiwe kandi n'umunyamabanga mukuru wa EAC Liberance Mukeko mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru ku munsi wa mbere w'iyindwi nabo yagize ati gushika ubu abakuru b'ibihugu bose uko ari batandatu baremeye ko baje kwitaba iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC cyangwa bakarungika intumwa
urakoze cyane gose Pierre Claver niyo nkuru bandanye ukurikira iyo nkuru turaza kugaruka ko makuru yacu arambuye yo hanyuma hama tukanzemera no kukurikirana hagufi vy'iyo nama wumva yatumwe ko mu kwa kabiri ugira umuse mwiza ngaho Kigali turongera
murakoze namwe umuse mwiza
Inyuma yaho komisiyo y'igihugu ishinzwe gutunganya amatora muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo itangaje abadepite batsinze amatora yabaye itariki ya 30 kwezi kwa 12 umwaka wa 2018 bamwe bakandida depite biyamamarije muri territoire ya Fizi bakomeje kwinubira ivyavuye muri ayo matora inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Bamwe mu bakandida depite biyamamarije muri territoire ya Fizi bakomeje kwinubira ibyavuye mu matora y'abashinga amategeko bwo ku rwego rw'intara ndetse n'urw'igihugu Mushengero Joseph n'umwe muri abo bakandida depite 9 bandikiye komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ku rwego rw'intara ndetse n'urwego rw'igihugu barega komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora anteni ya Fizi ko yabarenganyije gutangaza urutonde rw'ibyavuye mu matora muri Fizi ititaye ku byavuye mu minembwe
mu misozi migufi n'imisozi miremire cyane cyane mu minembwe mu Kamombo n'imirimba hari amasantre ya matora arenga 16 ayo majwi yose barayirengagije batanga rezilta birengagije amajwi yo mu minembwe twemeranya n'ayo matora tubona kuko twararenganye bazamagana twebwe dusaba seni kuko yaturenganura ikasubira mu ibarura ry'amajwi ikahuza amajwi yacu n'ayandi majwi yose ikayaharura kuko n'abandi bose niko babigenza n'ahandi hose niko babigenza ndabifizi tuza gukora uko ibinyuranyije n'amategeko seni ni dufashe amajwi yose yinjire baharure noneho tumenye uwagize amajwi menshi buzira izo ngizo twumva kuko ari akagambane ari ubufatanye bw'abakozi bamwe ba seni n'abanyapolitike badashaka ko abantu b'iwacu binjira mu ntego
umuyobozi uhagarariye santere yo guhahurura ibyavuye mu matora muri teritwari ya Fizi bwana Gisle Abayengwa aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone vuga yuko nubwo impapuro ndetse n'ibindi bikoresho byakoreshejwe mu matora byo mu minembwe byatinze kugera i Fizi hari amajwi yo mu minembwe bari bafite kuri za carte de memoire aha agira ati
ariko sema tuseme minimali mirefu
si imisozi miremire gusa ahubwo hari abantu benshi muri Kongo abantu bageze ikibazo cyo kugeza ibikoresho by'amatora nk'ibyo uvuga nk'amajwi y'inshuti zacu zo mu misozi yahageze batangaje ibyavuye mu matora ariko ibyavuye mu matora twari tubifite kuri za flash kandi nta tandukaniro rihari si mu minembwe honyine binubira ibyavuye mu matora y'abadepite ahubwo hari n'abandi baturage bo mu mujyi wa Baraka bakoze imyigaragambyo kuwa gatandatu bavuga yuko Seni yibye amajwi ya Depite Louise Munga Yihanemia Mwilanyi umuyobozi mukuru muri Presidency ya Republika ya Demokarasi ya Kongo Gisley Abayengwa umukozi uhagarariye ibarura ry'amajwi muri territoire ya Fizi agira ati
tubalomba
kwa yuko batwereka uburyo bibye amajwi ya Louise Munga barabibura none natwe tujyanye ikirego muri parike kugira ngo batwereke uburyo ayo majwi yibwe ngomenya yuko gutanga ibirego kw'abakandida depite bo ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu bavuga yuko batishimiye ibyavuye mu matora by'agateganyo birangirana na kino cy'umweru Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ubira mu ntara kibyo majyepfo
Vedaste Ngabo nawe nyene yarakenuye tukivuga iby'amatora ya Kongo abanyekongo babarigwa mu majana ni bamaze guhungira muri Uganda kuvaho amatora abaye muri ico gihugu atanga aheze bimwe mu vyo bahunga bifitanye isano n'imvururu zakurikiye ayo matora mu turere tumwe tumwe umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yahuye na bamwe bariko bahunga baca ku mupaka wa Bunagana mu burengerazuba bw'igihugu maze adutegurira ino nkuru
Bamwe baturage b'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye guhunga hejuru y'umwuka mubi n'umutekano muke wakurikiye amatora n'itangazwa rya Felix Tshisekedi nk'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu Bamwe mu barimo guhunga twavuganye bamaze kwambuka umupaka w'Ibunagana mu ntara Gisoro babwiye ijwi rya Amerika abo batoye ariko nabwo ntabwo bizeye umutekano dore ko nubwo watowe atararahizwa umutekano muke bari wasanganywe wakomeje
ni abantu banakomeza kugera moko kabona uyu munshaka icyundi nawe nshaka nibemere mu mwabanza gifate turebe umuntu uratugirira akamaro nese wagaye umuntu utari wabona icyo gukorera unza uzagitwara akanjyana neza na niwe mwami wanjye nakabira seko ndakibiya nkoreye mana wari umubyeyi nawe bari kubera ari abantu b'igihugu bamunanije nawe yanari
umubyeyi benshi babari gutora nani Martin Fayulu wenda ngo Saidi Muntenda ntiyoba nka kabira
ubutegetsi nibwabo nibuza mvikana akavuga ati njye ndetse ndambara abaturage bagira ubuzima igihugu kizaba cyiza ariko buno ndamwumvikana gurimo twatoye igisegeti ariko tumutoye amahoro ndanago
tuye igisegeti ngira ngo tugire amahoro n'umutekano ngo ndamahoro karatwabona
nagiyeyo yeho itora mpara igisegeti na burundu umukecuru ndahonze abantu bakamba igisegeti nanjye ngamba igisegeti ngiwe ndora nikaru umutwari wacu si aho utase bimundo karara he
mese abo abo twatoye katari bo bakigiye ho none yagiye hundi rero waratambukana no rero tubera mu president
twatoye dushaka tugere mu tekano umwe mungiye natoye gisegiti kumutora kwanje njaka ko ndi kintu yana ricahinduka ariko kumutora kwanje bwo byabaye ibibazo mu tekano ndawo dufita bo bizafata umwanya ariko umuntu yana Kimye kwanza kwikobeka mu gake. Bisamba tuzagira wenda ari president mwiza n'abantu baka kwihangana kwigarura inyuma mu bitekerezo wenda ari byafasha buri munda kisanga ngo.
Uyu mudamu we avuga ko impamba hunga zijyanye n'umukandida we yatoye.
Nge nturutse gisigari aho bitaga nyesi. Mu gihe cyo narindaho twamashije gutora dutora mu president Fayulu niho nagiye kubona narindi umugabo baramuhiga baragenda baraza baratupia mu buryo bw'umugabo afasha agahunga naho yahungiye ari hano Nyakabandi akajarantera ngo nimusangeyo byageze nyuma nuko amasasi gararira tubona abantu bari kwiruka ndavuga ni ngumya kuba hano nance baranyica nuko mbona kugenda amasasi gavuse nyuma y'amatora
umuvugizi w'umuryango wita ku mpunzi ya Shen muri Uganda Dunia Isa yamwiriye ku murongo wa telefone yuko ku munsi bakira impunzi igera kuri 60 kubaho amatora yabereye ariko ko ibyo bahunga byinshi ari ibibazo by'umutekano muke byari bisanzwe muri icyo gihugu bidafitanye isano n'amatora atari ko hari n'abaki bavuga ko ikibahunza kijyanye n'imvururu zabaye mu turere tumwe tumwe nyuma y'itangazwa ry'uwatsinze muri ayo matora kandi abandi akabahunga kubera gukeka yuko hashobora kwaduka izindi mvururu zikomeye mu gihe utumvikana bukomeje hagati y'uwatsinze n'uwatsinzwe mu matora Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika mu burengerazuba bwa Uganda
Shuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Abakunzi b'ikiganiro cy'amagara yacu ntiturabibagira murazi kuno munsi sango ari gwanya ariko imbere y'ico kiganiro tubanze tunyarukire gato mu gihugu cy'u Burundi turabwirije abanyagihugu bo muri site ya Buhomba ni mu ntara ya Bujumbura muri commune Mutimbuzi bavuga ko ikibazo cy'inkwi bahora bafise bagikemuye abahungutse n'abasangwa baba muri iyo site barubuye amaziko aziganya inkwi mugenzi wacu mu Burundi Fidelite ishatse atubandaniriza ino nkuru.
Imijyango yababa 300 mu site Buhomba muri zone Maramvya iteka ku maziko atamenyerewe. Amaziko asanzwe ashigikirwa n'amashiga ayo namabuye atatu ashingo hasi mwivu maze bagashisa furiya hejuru. Yamara amaziko dusanze muri site yatandukanye nayo duheje kuvuga Fitina Vera numwe bakinyezi bacana kuri ayo maziko atamenyerewe atwiganira kugenera yubaka.
Ndabura ibumba bumba ngiye gucugaza ntihandazana nibumba ntangura sibirira ibumba hasi nshafata ubutafari ndapanga nshantangura rero kubaka imbabura
akantu gatubura kubona gahejo nahije
ako nako kugira umwuce sohoke.
Amaziko tumenyereye hagatiwe n'irindi hari ikibanza kijamwo inkwi bacana nkuko amabuye ari atatu n'ibibanza bijamwo inkwi zo gucana ni bitatu ariko rero muri amaziko mashasha ikibanza kijamwo inkwi ni kimwe kandi nakantu gato kadashobora kukwigwamwo ibisate bibiri. Abo banyagihugu bayakoresha bayita amaziko iko aziganya inkwi
turavya amashiga twayashimye gose kuko ari kuziganya ibintu by'inkwi
no kuvuga ko twahora ducana urukwirurerure kandi tugacisha mu minwa itatu ariko ubu twabonye ko zica ahantu hamwe kandi bica bituma zigwira
nyamba twarashobora gukoresha inkwi zingana kuno umuganda muri aya mashiga twaronse uwo muganda dukoresheje umunsi umwe tuzokoresha iminsi itatu.
Ndabona mama aritekeramo kabisa yirishiga rashoha n'ibuga bigatuma dukoresha nk'inkeya tugashisha n'ibuga
hagataho ico kigwati kibamwo abasangwa n'abahungutse muri abo bahungutse hari n'abavuga yuko bene ayo maziko bari bayafise mu makambi y'impunzi bari barimwo bihugu bya Kongo u Rwanda na Tanzania. Uyu yahungutse ava mu gihugu cya Tanzania 2007
ayo mashiga twege turi muri Tanzania bari barayatwigishije ico gihe twarakibiti turi mu kambi kugezaho batenda baratubwira ngo abarunde tumeze nk'inzige aho turengutse mu biti byabo turabica tukavyimba n'imizi twaraheba dukimba imizi tukaza kwinyegeza munsi y'urutara bakadukurikirana bakatwirukako yuko ibikoko twabitoteje.
Ayo maziko aje nk'inyishu kuko abanyagihugu batoroherezwa mu kuronka inkwi nta mikoro bafise yo kugura makara kandi ahantu baba hakikujwe n'amazu yubatswe mu buryo bwa kijambere nta mashamba hari bashya batungwa no kuja gusenya mu ishamba cimeze rya Rukoko iryo naryo ntiri hafi yaho. Aho rero abatoroherwa cyane cyane nabigeme n'abakenyezi nk'uko babitwiganiye
ngahe inkwi kujya tuzironke ziragorana kuko ziva kure turashobora no kurangiza kubera abuze icyana
kuko atabwo buryo rero bufise bwo kugira ngo ucyane ku makara birango ngo nyene kugenda kuzizara no kugira ubwo bwoba ukemanga kugira ngo uronke igifungura uratinya kuwo kugirira nabi nk'umukobwa hari abakobwa babiri bigeze gufata ku nguvu kugerera mu nzira urumva ko bari abakobwa naye abantu b'abagabo usanga bafite inguvu ntako bari kwigwana ko bari abakobwa babiri cyeba ngombwa ko babibakoreye.
Naho biri uko na kwezi kurahera batanguye gucana kuri ayo mashiga mashasha igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho iterambere PNUD kibicishije mu ishyirahamwe mpuzamakungu God Vision nicyo cyabigishije gukora ayo mashiga aziganya inkwi. Bamwe muri abo banyagihugu bafite umugambi wo kubigira umwuga mu kumenyekanisha ayo mashiga no mu kuyubakira abayakeneye maze nabo bakahakura agahembo muri komine Mutimbuzi zone Maramvya Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya ni kiganiro cy'amagara yacu. ukugorora ingingo bizwi cyane ku izina rya massage mu rurimi rw'Igifaransa birafasha mu gukinga indwara zitari nke harimo izo kudadarara ariko igihe bidakozwe neza umuntu arashobora kuhagirira ingorane umwe mu banonosoye ibijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo kinesitherapeute mu Gifaransa ariwe Deo Ndayishimiye arabitwiganira mu kiganiro ariko agirana na mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse
muri rusangi ukugorora ingingo biciye muri massage ahanini bikogwa mu gihe umuganga yifuza gususurutsa imitsi kugira ngo ashobore kuvura indwara kanaka ariko kandi Deo Ndayishimiye yanonosoye ibijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo avuga ko inakenerwa cyane no mu gukinga indwara
iyo bishitse mu ntaro nkumanya gukora imyimenyerezo ngororamubiri massage iraheza ikaza kugira ngo bimufashe korosha imitsi no kumufasha gupfunya no kugorora ingingo ivyo muganga yamwakiriye ateza kubimukorera kugira ngo akinge igikebu akinge kudadarara ko maboko canke ko maguru vyose araheza akabimufashamwo akoresha umuti hari n'igihe akoresha amavuta bivanye n'inde n'umuntu yamwituye yaje ameze
ariko birasaba ko uwifuza massage abanza kumvirizwa n'umuganga kubera ko hari aho bitarekuriwe ko bayikoregwa nk'abafise indwara ya kanseri cyangwa abakenyezi bibungenze imbanyi itarenza amezi atatu
urahize ukamwumviriza hari igihe biba bisaba ko yokoresha ibipimo ibi cyangwa biriya tukarabira hamwe ko atangwara za kanseri kuko biba bibujijwe ko umuntu agirirwa massage afise iyo ndwara hari abaza bibungenze ugasanga amezi atatu ya mbere naho nyine biba bibujijwe ko hari iyo massage bamugirira hariho umuntu aza kwitura nyene anavunitse akaba yayoberwe aho yaje kuvyivuza kuko yateze kubanza gukoresha iradiyo ngo umuntu asuzume ko atavunitse muri akasanga yatembye akababara yaheza gushika agaca yicara iminsi itatu ine indwi igahera aca aza arirukanwa mu nzu ya massage hakumuvurwa rusange ahubwo uramuvunye gusumba hariho abaza bafise ibibazo vy'ikiguma cicuguruye kitarugara neza akababwira ati nungirire massage ngaho iruhande yaho numva nguma mbabara Jijyo sibabibujijwe
nubwo haramazu menshi akora massage Deo Ndayishimiye avuga ko ari gikogwa kisaho uhinga bwo mu buvuzi
ugasanga yagize ibirenge bivyimba kubera umuntu yamukoreye massage nabi n'ibindi kubera ha gukora massage ava kumano aduga cye gukora massage ku buryo umuntu aba yarize uko hari byo guhotora umutsi kugorora kuvyo bita mu Faransa effleurage n'ivyo bita matapotement n'amapetrissage ni technique umuntu yiga uvuga uti umutsi ndawufashe gutya ndamumasanya rutsa ngira bukebuke no mutsi ndawo ngira ntarugira hagufi cyo cyose ukora ku mutsi w'umuntu cyo byifise ingaruka ku magara yiwe nico gituma rero novuga nti umuntu wese avuga ko agiye gukora massage yo kwitura abavyigiye babizi ari kwa muganga kabaza bo bita kinesitherapeute cyangwa kabaza abantu physiotherapeute bo bavyigiye bashobora gukora ibintu bidashobora gutera ingaruka mbi ku magara y'uwo murwayi
ukugorora imitsi ari byo massage bikoregwa abantu bo myaka itandukanye babikeneye uyu yabinonosoye ariwe kinesitherapeute avuga ko nko kubana ahanini baba bavukanye nk'umutsi ubudakora neza ku bantu bakuze naho uretse mu ntumbero yo kubavura bashobora kwikoregwa mu kibanza cyo gukora imyimenyerezo isanzwe yo kwinonora imitsi
iyo umaze iminsi udakora sport uhava wisanga ufise umubiri urushe uremerewe bivanye n'akazi kenshi usanga wakoze mu buzima bwa minsi yose ariko gisata cishira hamwe mpuzamakungu c'amagara y'abantu OMS kirategekanya ko umuntu yogira imyimenyerezo iminota 150 kundwi bishoboka rero ugacana kubera akazi kagutwaye ntibigukundira ko uwo mwanya uronka kugira ngo ukore iyo myimenyerezo kugira ngo ukinge za ndwara zivumbuka ry'umurindi w'amaraso amahypertension cyangwa iyo ndwara y'isukari cyangwa indwara y'umugongo igaragara cyane mu gihugu cy'u Burundi no ku isi yose muri ico gihe rero byasaba ko umuntu yitegekanya ruhira kanya cy'imyimenyerezo igihe naho uwo mwanya utamukundiye akitura umuganga w'umukinesitherapeute
Deo Ndayishimiye abandanya avuga ko massage ikenegwa no ku bantu basanzwe bakora imyimenyerezo myinshi yo kwinonora imitsi kuko hari igihe bishika umutsi w'igihimba kanaka ukadadarara canke ku bantu bakarigwa n'ibinyanya hamwe no kubafise amaguru y'amaremerewe eka n'abageze mu zabukuru irabafasha kutagira iminkanyari I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakenewe no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara mwateguriye muongera mushikirizwa na Jewe Diane Nahazwe yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na Ingenieur Adrius yadufashije muhinga bw'ivyuma twemye ku izina rya bagenzi bacu tuwifurize kubandanya mururanigwa mu vyo murimwo aho mwari ko mutwumviriza muherereye.